mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi metero 19 no kuri metero 22 ikaze mwese kuri radio yanyu.
Numugambi yatashizeho umuntu mbere yo kugira ngo irabe ingene yokomeza urukundo mu bantu gufashanya mu Barundi gukomeza umuco n'akaranga byo biranga abasokuru byo gufashanya.
Uwo ni Terence Ntahiraja, umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi, akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji, havuga ku munsi witiriwe gufashanya no gufasha abatishoboye. Uwo munsi uzajya wizihizwa kuwa gatandatu wa nyuma wa buri kwezi kwa karindwi, umunsi washyizweho n'itegeko ryashyizweho umukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku itariki 11 kwezi kwa gatanu uyu mwaka 2018. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye nk'uko mimenyereye muri iki kiganiro iwanyu mu ntara. Eugenia Mukankusi ubaha ikaze kandi mbasuhuza. Mbere yuko tubagezaho rero ibiganiro twabateguriye, tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Placide Magambo ubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki ya karindwi ukwezi kwa munani umwaka w'2018. Ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Uburundi n'abarundi bariteguye nkuko bamye kumva na kera mu mateka yabo gusubiza inyuma.
Mutubabarire ibyuma ntago bigenze neza, ariko mukanya nyine turaza kubagezaho aya makuru mwumva kuri radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko nababwiye muri kumwe na Eugenia Mukankusi mu mwanya wa Diane Nini Nahazwe utabashije kuhaba uyu munsi. Radio yanyu rero yongeye kubaha ikaze, mbibutsa ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi makadukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22. Tukaba turi no ku rubuga rwa internete kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese. Tutere muduteza amatwi ikindi kiganiro iwanyu mu ntara, ikiganiro tubagezaho buri munsi muri aya masaha mube hafi ya radio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubagezeho noneho ibimwe mu biganiro twabateguriye uyu munsi. Programu ya ONU yita ku biribwa PAM, turaza kugaruka kuri iyo nkuru yatangiye kongera guha ibiribwa abantu mu nkambi, impunzi mu nkambi. Tureba ariko noneho ibyerekeranye n'indwara ya Ebola. Mu Burundi, Ministeri y'Ubuzima ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kuri uyu wa mbere yasohoye itangazo rivuga ko hagiye kongera gusabwa imbaraga mu guhangana n'icyorezo cya Ebola, nyuma y'aho bigaragariye ko icyo cyorezo kibasiye uduce dutandukanye two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo duherereye mu birometero 400 uvuye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura, Diane Ndonse.
Inyuma yaho ikiza cy'ingwara ya Ebola gicureshe mu ntara ya Equateur iri mu gihugu cya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku bilometero 2200 by'igihugu cy'u Burundi userukira ishami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi OMS muganga Walter Kazadi Murongo amenyesha ko muri kino gihe icyo kiza kibangamiye akarere k'ubuvuzi kamabarako kari mu ntara ya Kivu y'Uburaruko neza na neza hagati y'intara ya Kivu n'iya Ituri niyo Ebola iri kirasasika inganda ku bilometero 400 y'igihugu cy'u Burundi. Waserukira ishiramwe OMS avuga ko kugera itariki zine z'uku kwezi mu bantu 76 bakekwa kuba bafise icyo kiza 33 kimaze guhitana ubuzima bwabo 13 nabo akaba ari bo bamaze kugaragara ko ibimenyetso byacu. Kubw'ivyo muganga Tade Ndikumana aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko bagiye kongereza ingufu mu gushiraho uburyo bwo gukinga icyo kiza cha Ebola kugira ngo nticinjire mu gihugu.
Iyo ntara irimo Ebola ubu uye novuga ko iri ku birometero bitarenga 400 uvuye aha mu Burundi nkuko twa twababwiye kiza cha Ebola cyari cyateye muri Equateur hari novuga ku birometero birenga 2200 uvuye ngaha mu Burundi. Tumvikana rero yuko tutegeza gufata ingingo novuga zirengezo twari twafashe kugira ngo dukingira bene gihugu.
Hagati y'igihugu cy'u Burundi na Republika iharanira Demokarasi ya Kongo ivugwamo ikiza cy'ingwara ya Ebola uruja n'uruza rw'abantu ni runini bagenzwa n'imvozi zitandukanye harimo n'abakora urudandazwa. Icyo bikoze umushikiranganje Tade Ndikumana avuga ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu itazohagarara ahubwo ko abazinjira mu gihugu bazobanza gupimwa ko atabimenyetso by'ikiza bafise.
Harashizweho ibikoresho novuga mipaka duhana n'igihugu cya Kongo aho hariho aho abenegihugu binjira novuga ubwinjiriro 11 aho twashizeho abaganga n'ibikoresho kugira ngo bagume bapima na cyane cyane gupima ubushuhe kubenegihugu bava muri Kongo binjira mu Burundi. Kandi kwarasanuye ikigo amurukaramu kugira ngo hagize wikoka kw'iyo ngwara duheze tumwakire hanyuma tumuvure dukurikije amategeko duhabwa na OMS kuko dukurikiza twese ibihugu muri aka karere birafise ingingo bikurikiza kugira ngo turabe neza yuko twokwingira bene gihugu n'uramutse dusanze yuko afise iyo ngwara tumwiteho kandi tumuvure.
Iruhande y'abantu binjirira ku mipaka iriko abaganga bapima ko atabimenyetso vya Ebola hari nabinjira baciye mu nzira z'ibinywabi nabo nyene ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba ko nyene kubakira yo bimenyesha hakiri kare kugira ngo nabone babanze gusuzumwa. Aha rero muganga Walter Kazadi Murongo aserukira igisata OMS mu Burundi asaba ko uburyo bwo gukinga bwoshigwa mu ngiro na cyane cyane ko hari uburyo bwashizweho kugira ngo bushigikire.
Il est recommandable ces activités
bisabwe ko ibyo bikogwa byo gwizwa ahantu hose no mu mice yose na cyane cyane ku burere bw'ubwinjiriro inyigisho zikagwizwa ku bantu baba mu turere two ku mipaka hakoreshejwe amaradiyo cyangwa hakoreshejwe ubundi buryo bwose bwo gutanga makuru ku buryo hagize uwikeka amenyekane hakiri kare cyane cyane abanyagihugu bakamenya iby'icyo kiza gutyo bashobore kucikingira. Kuvikiza cy'ingwara ya Ebola kimenyekanye mu kwezi kwa gatanu kuyu mwaka mu ntara ya Equateur iri muri iki gihugu nyene cya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo ingingo zimwe zimwe zarafashwe mu ntumbero yo gukinga. Muri kino gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko n'imiti ihari mu gihe habonetse umugwayi ariko rero tumenyeshe ko kugeza ubu ata muntu n'umwe araboneka ko agwaye Ebola mu Burundi nubwo icyo kiza gikunze kwibonekeza muri icyo gihugu kibanyi cya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakoze. Twababwiraga rero ko mu Burundi Minisiteri y'Ubuzima ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS kuri uyu wa mbere ryasohoye itangazo rivuga ko hagiye gushyirwa imbaraga mu kurwanya icyorezo cya Ebola nyuma y'uko bigaragaye ko icyo cyorezo kibasiye uduce dutandukanye two muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duherereye mu birometero 400 uvuye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Nshuti rero ibiganiro byacu birakomeza mu kanya.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 255 293 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Programu ya ONU yita ku biribwa pamu yongereye ibiribwa yari yaragabanije ku mpunzi biturutse ku mikoro make. Mugenzi wacu rero twagerageje kuvugana na bamwe bari mu nkambi y'impunzi. Twaganiriye na Madame Jacqueline Nduwayezu ushinzwe ingo n'imiryango muri village ya 11 ni mama village 18 agize inkambi z'abarundi imahama mu karere ka Kirehe ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Namubajije icyahindutse mu buzima bw'impunzi no mu biribwa zihabwa.
Bari barabanje badukata ibice 10%, hanyuma basubira kudukata ibice 15%. Ubu rero mu kwezi gushize bakaba baratwongejeho ibyo bice byose bari baradukase. Rero ngaha mu nkambi ya Mahama ubu bifungurwa dutega hari hakarusho ugeranije no ku mezi aheze.
Nta kindi kiyongereyeho uretse byo bari barakase bashubijeho.
Hariho ukuntu bari baradukuye ko ifu y'ubuyi, ifu y'igikoma, noneho ubu ifu y'ubuyi yongeye kugaruka. Uye turatega ibifungurwa bikwiye tugatega n'ifu y'ubuyi.
Uretse pamuse hari abandi babafasha mu byerekeranye n'ibiribwa aho mu nkambi ya Mahama.
Harigeze kuba amezi atatu twari twafashijwe n'abagira neza baradufashisha umuceri twarawuteze amezi atatu. Icyo gihe twari ko turatega uwo muceri niho ibiribwa byari byaragabanutse. Noneho uwo muceri kuva ku kwezi gushize ntabwo twongeye kuwutega, kandi bari baraduteguje yuko tutazowutega kuko yari impano y'amezi atatu yararangiye. Batwemerera yuko bashobora kuzosubira kudukorera ubuvugizi.
Ibyo biribwa noneho uko mubibona muri kino gihe mwaba musanga bihagije?
Mu bisanzwe ibiribwa baha impunzi ntibishobora kuba bihagije kubera hariho byinshi impunzi zica zisubira zigakenera bitari muri ibyo batanze. Usanga umuntu ariko arashora za ntete z'ibigori kugira arabe ko yohindura gato. Nk'abafise abana batoyi ugasanga akenera ko aja kurondera nk'uturayi two guha umwana barya abana batabaragira amenyo akomeye. Rero ibyo bifungurwa rero ikibibuza gukwira ni ubukene bw'inkwi. Ubukene bw'inkwi butuma umuntu ashora ibifungurwa kugira ngo agure nyanko. Iyo batwaronka inkwi zikwiye umuntu yoshoboye gufungura n'ahatokwiza cyane mugabo ntibyoba nabi nk'ubu.
None usubije amaso inyuma gatoya ukareba ibyo biribwa pamu imaze ukwezi ibongereye, ubona byarahinduye iki mu buzima bw'impunzi aho mu nkambi ya Mahama?
Ibifungurwa babyongereye birafise icyo byahinduye mu nkambi ya Mahama. Ubwa mbere igihe babigabanya warabona yuko abana bashonje, wagenda mu ibarabara ukabona yuko abana bamerewe nabi, ukabona yuko hariho ingo zidashize inkono ku ziko. Ariko ubu kuva bongera ibyo bifungurwa nta bantu turabona bashonje, hamwe bavuga uti umuntu yabuze ikintu ateka. Urumva ubuye murazi yuko gufungura bica bijana n'amagara meza. Rero hariho iciyongereye ko abantu baraheza bagafungura ukabona umuntu yarayafunguye nawe urabona yuko aba ahariho akarusho ku mibereho yiwe.
Turebye noneho se nk'imibereho y'impunzi muri rusange nkawe nyine ushinzwe ingo n'imiryango mu nkambi ya Mahama, watubwira iki ku bijyanye n'imibereho y'impunzi muri rusange? Turetse icyo kibazo cy'ibiribwa waruvuze n'ikibazo cy'inkwi, tukareba ibindi bibazo bikunze kuboneka ahantu hatuye abantu benshi by'umwihariko nko mu nkambi z'impunzi. Tuvuze mbese nk'ibijyanye n'isuku, amazi, amashuri cyangwa se n'ibindi bikoresho, watubwira ko byifashe gutahunga mu nkambi ya Mahama?
Ngaha mu nkambi ya Mahama ugereranije n'izindi nkambi imibereho y'impunzi imeze neza. Naho impunzi bitigera byera ngo de, ariko urabye turafise amashirahamwe adufasha. Ishirahamwe Oxfam ritanga amazi. Muri iki gihe cici rero amazi arakunda kugabanuka, ariko hariho barashiraho akabo kugira barabe yuko muri rusange umuntu atobura amazi gose noneho ngo ryase kuri have rimera nabi hakabaca habanishira hamwe yitwa GHDF iryo GHDF ni ishira hamwe gitaho ibyerekeranye n'isuku urabona yuko bafise baremesha kiyago benshi bagerageza bakigisha isuku mu nkambi uravye inkambi aho yatangiriye ubuhara baye akarusho kubyerekeranye n'isuku iyo mvuze isuku mba mvuze ibica byerekerana nabyo n'amagara meza y'impunzi amagara meza bagizwe n'isuku be n'amazi meza rero hariho akarusho kubyerekeranye n'uburezi abana bariga uye baramenyereye sisteme y'icyongereza kuko bakiva mu Burundi murabona biga muri sisteme y'igifaransa noneho ubu baramenyereye bariga neza natwe impunzi ubwacu impunzi zize nk'ubu ziriko zirafasha abazokora ibibazo bya leta bakishyira hamwe bakabigisha bakabafasha kugira ngo baze bashike mu bibazo cya leta bameze neza bashobora gutora ikibazo
ibyifuzo by'abantu bihinduka bijyanye n'igihe icyifuzo cy'impunzi ni ikihe muri iki gihe ukurikije ikintu cyaba kibaraje ishinga
twebwe ibyifuzo by'impunzi dufise turafise amakenga ku bana barangije amashuri yisumbuye ngaha mu nkambi ya Mahama ntibaronka iyo baja kugira ngo bige university kandi noneho ntibaronka n'akazi ngaha mu Rwanda kubera naho baba bafise impamyabushobozi ntibagira ibyangombwa byo bemerera kuja ku isoko y'akazi ngo bahiganwe n'abandi hanyuma baheze bakore twebwe rero ikintu impunzi za Mahama zipfuza ni ukuronswa ibyangombwa byo zituma zishobora kuronka umurimo cyo kimwe n'abavukagihugu b'u Rwanda urabona imyaka ibaye itatu kandi bica bitera ibibazo ntushobora kuva muri iyi nkambi ngo uje nko mu kindi gihugu gupagasa cyangwa ngo nduje guhiganwa n'abandi proof d'enregistrement dukoresha aha bayita ngo ni gifoto nticemewe ahantu na hamwe kuko ubandi baba bafise karte karangamuntu y'u Rwanda natwe ntitugira karte ndangampunzi
Jacqueline Nduwayezu ushinzwe ngo n'imiryango mu nkambi y'abarundi Mahama mu Rwanda mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba muri village ya 11 ndagushimiye cyane
murakoze namwe
tuve mu Rwanda noneho tujye mu Burundi indongozi z'amasengero zirasaba leta y'u Burundi gukora ku buryo umurwi uzatunganya igikorwa cyo gufasha abantu aho nikora uzaba ugizwe n'abantu b'inyangamugayo ni mu gihe rero hari ababona ko icyo gikorwa gishobora kwitirirwa umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi ibyo umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi Terence Ntayiraja yabyamaganiye kure mu kiganiro cyahuje izo mpande muri studio ibujumbura ni kiganiro cyayobowe na mugenzi wacu Diane Ndonse
Reka twakire bano batumire turi kumwe hano mu kiganiro Musenyeri Rast Bigirimana murongoye isengero rya Anglicane muri diocese ya Bujumbura mukamunarongoye n'ishira hamwe dutabarane turabaramukije
amahoro neza
twakire n'umunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganje Terence Ntayiraja namwe bwe turabaramukije
ndakuramukije ndaramukije abatumiri bahere bari hano reka ndaramukije n'abantu bose ariko batwumviriza baba barundi cyangwa abanyamahanga
namwe bwe Oda Ndumwami murongoye ishira hamwe rivugira abantu aho nikora Fondation Tabita Action turabakire mu kiganiro
turabaramukije mwese n'abari ko baratwumviriza muri studio
ego twibutse abatwumviriza ko mumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku munsi uherutswe gushingwa wo gufasha abantu aho nikora reka dutangwe dujambo munganize mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Terence Ntayiraja uwo munsi mu ducira ku mayange mukatwibutsa ingene usanzwe utunganije
murakoze cyane nkuko muvuze hari kwigenkeza rya 11 rusama uwo mwaka 2018 ahanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yatera igikumo ku itegeko rishiraho umunsi witiriwe gufashanya no gufasha kumbure abatishoboye twaheruka ngaha turavuga ingo z'abantu barimo barabara hirya no hino leta yona ko itari kwiyagira kugira ngo irabe ko bimwe bimwe byotorerwa umuti hatarinze kuba ibintu bihambaye cyane ubu munsi rero muri iryo tegeko utunganijwe iminsi yose ku munsi wa gatatu uhereza ukwezi kw'indwi mu gifaransa bavuga ngo dernier samedi du mois de juillet niko handitse mu itegeko ni uwo munsi utunganijwe ryabaye ryambere ruhimbazwa muri iki gihugu cyacu ko rishasha ryagiye mu kwezi kwa gatanu hanyuma n'umugambi yatashyizeho umuntu mbere yo kugira ngo irabe ingene yokomeza urukundo mu bantu gufashanya mu Barundi gukomeza umuco nakaranga byo biranga basokuru byo gufashanya umuntu atarinze kuzerinze ubonye mugenza ari cyo cyane badafise ukabona ko nawe washora kumufasha kugira ngo atumwe kandi ameze neza gukomeza urukundo n'ubumwe mu bantu kandi ibindi byinshi bituma no kuri abantu bahumara n'umutekano atabanya bangura ariko kandi n'ubushonje akaroha ikimugaburira
Ego nkuko mubivuze cyo kikogwa gerutse gushingwa cyo gufasha abantu aho nikora ni cyo bamwe mu batumire turi kumwe ngaha bari basavye cyane ko gikwiye gutungana kwe gushigwamo ingufu kugira ngo gishobore gutera imbere umusenyeri Reste Bigirimana murongo w'isengero rya Anglikane muri diocese ya Bujumbura mukamurongo n'ishira hamwe rifasha abo bantu aho nikora rihurikemo n'amasengero menshi mbega uwo munsi mwebwe mwawakiriye gute namwe
ku ruhande rw'amasengero twarahimbawe kumva yuko leta yiyumvira kuri abantu aho nikora kandi igashima guhimiriza uyu mutima wo gufashanya twebwe twagize tuti twohoba dukamiye mu cyoze kuko by'ukuri iyo mu gihugu harimo abantu bafite umutima wo gufashanya abantu basenyera ku mugozi umwe bagafashanya barahimbara kandi cyakabiri twabonye yuko baje gushyigikira wa mugenzo mwiza w'abarundi kera umuntu agize ingorane baramuba hafi kandi bakaraba ico bokora ari wagwaye bakaja kumudugiriza ikivi ari wagwaye bakamutera bakamujyana kwa muganga ku ruvumo ariko ku ruhande rw'amashengero tugira tuti ni byiza cyane yuko abantu bahimirizwa abantu bigishwa uwo mutima w'urukundo ugatsimbatara kugira ngo abantu ntibabananye kubabanya mwigenda ko kongwe nyamwigenda ko ntarimo impeshi
ego reka twumve umwe mu barongo ishiramu rya abantu aho nikora sanswe ari mu bayabavugira ico nawe abivuga ko
iyo tegeko rimaze gusohoka twaranezerwe umunezero utagira ukungana kumva yuko leta ico kibazo yagifashe mu maboko c'abantu aho nikora n'ukuri n'ikintu kidasanzwe ntitwari tunakimenyereye kuko urazi n'umukirundi hari umugani bavuga ngo umukene ngo na nyina ngo aramwanka kubona rero bibutse babandi bari bagiranye n'ababo babibagiye leta ikaba ibibutse n'ukuri ikintu cyo gushima kandi turakeje leta kuri ico kintu ciza yiyumviriye cyo gushika kuri abo bantu nikora
kuri uwo munsi haratunganijwe ibijyanye no kwanduza ifashanyo zizohabwa abo bantu aho nikora mbiga icyo gikorwa musanzwe gitunganijwe gute
muri iyo tegeko riratunganya ko hazaza kujyaho amakomite akurikirana ngene ibikorwa bigenda ndibaza niba iheze mu itegeko birashobora kuba birimo baravuga n'igitigiri
yego kumenya abantu icyenda
bazomugwe yego cyane ubwa mbere hari ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu ubwa kabiri nibwo burongora uwo mugwi kuva hejuru gushika hasi
kuvuga bari mu ntwaro
gera nuwo mushikiranganje bw'ibidukikije ubunyi n'ubworozi kuko ibifungwa nk'ibipfa bacu bamenya ngende bibikwa numva nibo bazi ngende nk'ibifungwa biba bitanzwe kugira ntibipfe cyangwa hari ubwo bakoresha ingene bigenda hanyuma hariho ubushikiranganje bujejwe gufatana mu ndubwo nabwo bucabugira ico bita umunyamabanga muri iyo komite abandi bacha baje muri iyo komite nabo naba bakurikira mu cyangwa ari ibintu byiza cyane hariho mu bushikiranganje bwo gukinga ibiza no kuvuga ubwo umutekano hariho mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu nabo baheza bugafasha kuko turabikora ko nk'umushaka usanga ntawe nikora abafite ikibazo cy'amagara cyangwa ifungwa karaba yuko atabipfuye bahava baheza abantu ngo bamerere nabi kugira ngo bose baje muri iyo komite bamaze basuzume kugira ngo hatangwe ibintu bimeze neza
yego mukiraho no kuvuga bazobipima
uyashatse gutanga karo rero nk'uwo amagara y'abantu arajyamo kuko birakenewe kwaba hafi kuraba ibifungwa bakafungura ko bimeze neza none si byo cyangwa umuntu nawe nikora ashobora kubagwaye hariho muri komitari igiye gufasha abana aho nikora araheza agafasha gusumba abandi imbega tujye tumujyana hejuru kugenda bikagenda gute hariho batatu mu mashengero haba ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara mbere no mu ikomine batatu baserukira amashengero atandukanye hariho kandi n'ubuserukira amashyirahamwe afasha tuvuge nk'iza kuwaruje cyangwa undi muntu baje muri iyo komite
cyangwa baba
ego babanyereye kubikora kugira ngo aherereye arashobora kujya kuzoshuka muri komite kugira ngo baheze bose mu gutunga ibyo bintu beze bigende neza
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
mwibwe murongo ya masengero aravuze yuko harimo bamwe mu barongo ya masengero nabo mashira hamwe nyene yarasanzwe fasha abantu aho nikora mbiga abo bantu mu masengero batogwa nande ubigikorwa
cyarabaza ikibazo cyo kibaza musenyeri uwo kwibwirereza wacu guko niteye kujya leta twebwe buramatari kugwa gwintara acavugana n'amashengero akara abantu batatu boshiyamo kuwe gwa komine mustanteri avugana nabo kuko ndi siya mustanteri kuwe gwigundira ashimwe yo komite nibaza ko amashengero muzobimira ega nibishashe yitaye kuraza ijyo mu kwa gatanu ugacibona umunsi waciyuza mugabo nticabuza ko abantu batangura
kuja ku kivi cyo gikorwa kiza caramaze gutangura
kwigerekerezo ryace kuwa gatatu hayigerekerezo yakagaya
no kwa 30
nyene z'uko kwezi kwindwe
yego mu ntara
y'amazi cyo kwarabaye makomine yose y'uburundi naho abakomite tari bwanashingwe ngo haje ariko zibi gira cyarabaye
byakozwe nabande ayo makomite yari yamaze
gukira bamutahere byihuta baciye barondera abantu bafasha abagije intwaro batumye ko abarongoye intwaro bati himiriza abantu bose bagomba gufasha bazane ibiharage ibigori umuntu wese cyafise amafaranga konti yaruguruwe yego jere saze muri komine hari yamaze kujya ku 250 urumva niho gitangura mugabo ibiharage n'ibigori byovyo ntatibone byarunze imyumba ati ibipfa twahe twasa yuko nkutazi tomate utanze imyumba ati bibisi utanze ibintu bibora ko ubwo nyene barazwa basanze afite utundi babantu aho nikora bashonje ibyo bashi bitangwa ubwo nyene mugabe ibyumye bimeze neza ahubwo bipanze mu stock kugira nabandi bagume bazana tuguma duhimiriza kugira ngo nukuri ntihagire iyi ningingo yafashe kugira ngo baba rige duruhanga mu kiganiro muravyibuka hari ko kibazo cyo gutwara abantu ruguru uko ndanishye kuri iyi ntebe ariko ni mu kiganiro ahawe watubajije diare dose uti mbega aba bantu none bigenze gute bapakiye mwabatwaye none twe dushima yuko abantu bofashizwe iwabo mijyango kuko hari n'imijyango kubera ubukene yacinyegeza inzara ikirabira hirya ugasanga abantu bagiye mwibarabara kandi iwabo hari hari amaadresi nibemerero basi bemeye ko abantu bakora mugabo twe abafise muri cyafise twafashize iwabo bagira umuco w'umujyango bakora abantu ejo bashobora kwiteza imbere nk'abandi
ego umusenyeri Evariste Bigirimana mwibwe baravuze ko mwe mu mufise mu kibanze ko amasengero mutanga abantu batatu ku ntara
kuri hariho komite y'igihugu hariho komite y'intara hariho komite yo muri komine aho hose bizaba bipanze gutya
hatezwa ko harimo batatu
ibintu ariko niyumvira yego aya makomite yo kubera byaje byihuta ntiyari bwabe nome no kuvuga babura batari baratanze amaproposisiyo ariko ubwihugu niba bazakabashikira nganje bazovugana batatu kugira ngo uwo mu gihugu uzogenwe ushigweho ariko twabutse nawe utarajaho oya nawe ndureka abantu kukividuhore kandi bitari bikeje aronse mu gihugu cyose n'ibintu byiza cyane yego
ego murakoze icyo dushima ni ukugene biyumviriye gushyiraho uyu mugwi ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amakomine ku nzego zose kandi bakatwiyumvira ko bakiyumviramo gushyiramo amashengero
ni nabo benshi urumva nibonye kuhavayo batatu kandi n'umwe
igisigaye kumenya ni ku buryo abo bazotorwa kuko hari amashengero menshi cyane urumva bose ntibojamwo ariko turifuza yuko botora by'ukuri abantu twakwita mu kirundi binzira mugayo abantu bafise umutima wo gufasha abandi abantu bovyegeranya kandi bakabishikana iyo bitegeza kujya cyo turacyifuza gose
rero mukiraho bagatorwa nabande namwe bwe banyina amasengero mushobora kuvuga muti twe dutanzu uyu canka umuntu waro niwe bakwiye kumwitorera
uko bigenda ndamufashe iyo leta igomba kugira umuntu wo mu ishengero irandikira abarongoye ishengero abasaje izina rimwe batanga ishengero riba riri konsani no kuvuga bashaka gusaba niba ari nkangirikane uvugana musenyeri batange uwo babona abifisimwe byiza
cyane cyane asanzwe abikora
asanzwe abikora iyo banimba ari umukatolika barafite abo babaza
icyo rero cyari kiganiro ku ndongozi z'amadini ku byerekeranye n'igikorwa cyo gufasha abantu aho nikora tukaba tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi tukaba tubararikiye kandi ibindi biganiro byacu bitaha ku buhanga bw'ibyuma bari kumwe na Kelly Nashwan na Inosa Kimenyi kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mu mwanya wa Diane Nahazwe mukomeze kugira ibihe byiza.